Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3. Amakuru. Maison Shalom irizihiza imyaka 25 imaze ivutse.
Mejeje ngaha muri Jeune Civile, nanezewe cyane kuko kumva zitari zanguye ko nari nacirije amashuri hagati ndahunga, ariko ubuye byangarukanye mu icyizere yuko nshobora kugira ubuzima bwiza mfatiye ku mashuri neza.
Uyu ni umwe mu Barundi b'impunzi barangije kaminuza mu Rwanda, bafashijwe n'ikigo Maison Shalom kugira ngo bashobore kwiga. Ubucamanza bw'u Burundi burarega Major Pierre Buyoya uruhare mu iyicwa ry'uwo bahererekanije ubutegetsi mu 1993, President Melchior Ndadaye. Ni mu kanya gato. Duhere kuri iyi nkuru y'urupfu rwa President Robert Mugabe wategetse Zimbabwe kuva mu 1980 kugera mu 2017. Yitabye Imana uyu munsi mu gitondo afite imyaka 95 y'amavuko, yaguye mu bitaro muri Singapore. Fidel Niyongabo, waduha ibindi kuri iyi nkuru?
Ego Thomas, amakuru dufise gushika ubu, ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Singapore bwatangaje ko buriko bukorana n'abategetsi b'igihugu ca Zimbabwe ku kugene botahukana ikiziga ca Mugabe. Mugabe yaragiye kwivuza katari gake muri Singapore mu myaka ya vuba. Perezida wa Zimbabwe muri iki gihe Emmerson Mnangagwa yatangaje inkuru ku rupfu rwa Mugabe ku rubuga Twitter no munsi wa gatanu. Mugabe yari afite imyaka 95 muri iki gihe, yatwaye Zimbabwe mu kiringo cy'imyaka 37 kuva mwaka w'1980, igihe Zimbabwe yaronka intaya yo kwikukira yikuye ku Bwongereza. Igisirikare cyakuye Mugabe ku butegetsi mu mwaka w'2017. Mugabe yarahayagijwe mu ntango nk'umuntu yahabuje igihugu ciwe. Ico gihe yarashigikiwe n'abanyagihugu biwe mbere n'abanyamahanga. Yamara uko imyaka yagiye agenda, yaranebaguwe ku vyerekeye ityozwa ry'agateka ka muntu, harimwo gukubita, gufata bunyamaswa no kwica abanyepolitike batavuga rumwe nawe. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyarafatiye ibihano Mugabe nabo bari bacuditse. Hari inyuma yuko abamushigikiye batanguye gufata amatongo yari mu minwe y'abazungu mu mwaka w'2000. Umwimbo uvuye mu burimyi n'ubutunzi byarayanzaye igihe amatongo yari yatswe abazungu, yahabwa abirabure batari bafise ubuhinga bukwiye bwo kuyafata neza. Ukuntu bagura Mugabe kwari yongeye mu mwaka w'2008, igihe ifaranga ry'igihugu ryata agaciro bikomeye cyane. Leta yategerejwe guhagarika gukoresha ifaranga ry'igihugu idolari ry'amanyazimbabwe. Ibibazo bikomeye by'ubutunzi birabandanya muri iki gihe ku ntwaro ya Perezida Mushasha Emmerson Mnangagwa, mu gihe ibihano mu by'ubutunzi icyo gihugu cyafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bibandanya. Nayo nayo mukuru dufise ku byerekeye urupfu rwa Mugabe.
Yee, urakoze Fide.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255411 2961. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2551 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 999 5185. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio yacu, radio yanyu, Ijwi rya Amerika ni no kuri internet www.radioyacu.com. Tujye mu Burundi. Sentare nayo nyuzwa yahamagaje abasirikari bakuru bavuye ku rugerero n'abasivili bose hamwe n'19 kugira ngo bazayitabe ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 10 gutaha. Barimo Major Pierre Buyoya wategetse u Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu biro byayo i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirika neza, yabonye imitahe ya sentare ntayinyuzwa ishakisha rero aba bantu
bose kwa 19 bakurikiranwa muri dosye y'urupfu rwa president Melchior Ndadaye n'abafasha biwe bishwe mu kwezi kw'icumi 1993 muri bo harimo abigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu nka Major Pierre Buyoya yahoza atwara Burundi Alphonse Marie Kadege yigeze kwicegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu na Antoine Ndowayo yahoza amushikiranganje wa mbere iruhande yaba hari na Charles Mukasi yahoza aramutswa umugambwe w'abadasigana biprona uwo ukaba wari umugambwe umwe rudende imbere yuko haza intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora mu 1993 imitaya ya sentare ntayinyuzwa yo Burundi yabonywe n'ijwi rya Amerika ivuga ko bose bahamagariwe kwitaba yo sentare ku itariki y'umunani ukwezi kw'icumi kuza bane muri bo bagizwe n'intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru zari mu karuhuko k'izabukuru ubu bamaze amezi hafi icumi bafungiwe mu mabohero atandukanye mu Burundi bahagaritswe mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze imitahe bari bayisohorewe na sentare ntayinyuzwa nyene abandi 15 harimo perezida Buyoya ubu ari intumwa idasanzwe y'umwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel barungukiwe imitahe itavuga neza aho baba kuko batari mu gihugu abo basirikare b'intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru abasivile bigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu na Mukasi yigeze kuba umukuru w'umugambwe iprona ukiri umwe rudende bagirizwa ibyaha bimwe kandi bisa ugutegura no gushira mu ngiro bwicanyi bwahitanye president Melchior Ndadaye n'abafasha biwe guhirika inzego zitorewe n'abanyagihugu no kuzihindura ukaburira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo kugarariza leta hamwe no gufata mpiri ubutaka bw'igihugu kuvita tariki ya 30 kwezi kwa 11 mwaka w'2018 benshi muri abo bari basohorewe imitahe n'ubutungane bw'u Burundi nahiyo mitahe ifite akaranga mpuzamakungu gushika ubu nta gihugu mu by'abakurikiranwa babamwo canke batembereramwo kirashira mu ngisho cifuzo ca leta y'u Burundi cyo kubahagarika abaregwa harimo Pierre Buyoya avuga gake cyane mu binyamakuru basiguye ko iyi mitahe ifite intumbero za politike bakemeza ko batwara ubu bagomba kuresha abanyagihugu b'abahutu ari nabo benshi cyane mu Burundi kugira ngo bazaba bahunda amajwi mu matora y'2020 biyumvira ko bariko barabasubiza iteka mu gukurikirana abikekwa kugira uruhara mu iyicwa rya perezida wa mbere w'umuhutu bongera ko kwatabwo bafite na gato bwo guhagarikwa kandi kugiye ho hari ubutungane bubahumuriza ataco babuza kubwitaba ariko bagashimangira ko izo vyaha bariko bakurikiranwa ko biri mu vyarusha barundi bari bumvikanye ko bizigwa n'umugwi ukunywanisha barundi n'ukurekuriranira Severe Melchior Ndadaye niwe prezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wese wa Nyafrodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma hirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972 inyuma y'urupfu rwiwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka irenga cumi zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 Eroje Burika neza Nairobi juja Amerika.
Ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikigo Maison Shalom gifasha abarundi bahungiye mu Rwanda kiri mu birori by'iminsi 3 yo guhimbaza imyaka 25 kimaze kivukiye mu Burundi. Umunyamakuru wacu ikigari mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru arakurikira ibi birori.
Mu mwaka w'igimekime 1993 hagati mu ntambara mu Burundi ni ikigo Mezo Shalom cavuka catanguye citaho cana cane abana b'imfuvyi basezwe n'intambara y'ico gihe abarenga 50,000 nibo bashoboye gushikirwa n'uwo mugambi wa Mezo Shalom mu myaka 25 kimaze. Mu mwaka w'2015 naho uwashinze ico kigo umufasoni Marguerite Barankitse yahungiye mu Rwanda. Barankitse avuga ko yasanze ibikorwa byinshi kubera abarundi bene wabo barenga 70,000 bahahungiye. Kuva ico kigo gitanguye gukorera mu Rwanda abarenga 2,000 baramaze kwitabwaho. Abenshi muri bo n'ugwaruka rw'impunzi rwahawe amahigwe yo kubandanya amashuri canke kwiga imyuga.
Kwigisha imyuga, kwigisha za kaminuza, gutanga akazi kugira tuzotahe tukiri bazima tukishingura dutambuka tukiri beza kuko mu gihe two kwishinganga nari gushobora no kuza aca ngenda gusaba ivyo kujya nkabagaburira gusa mu gasinda bigisha mu ruku kwezi kw'icenda tuzoba batushoboye kuronka nk'abana 800 bahejeje kaminuza none nimubona ko aribo bazogenda kubaka igihugu ni harakenewe ko haba abacamanza ko haba abaeconomist ko haba abigisha kuko ubundi hoho tuzotaha muhira turi bicupa cupa kane canke twaranyoye urumogi twarihebuye
aba ni bamwe muri ugo rwaruka rwarangije amashuri ya kaminuza mu Rwanda
mejeje ngaha muri jeune civile nanezewe cyane kuko kumva zitari zanguye ko nari nacirije amashuri hagati ndahunga ariko ubunye byangarukanye mwicizere yuko shobora kugira ubuzima bwiza mfatiye ku mashuri nize mezo sharome mu kutwigisha yatanga kutwigisha ubuntu urukundo umuvukano
abamejije muri financial economics niyo no vita kubungabunga itunga cyangwa se igihugu mu Burundi niho natanguriye ariko naje gukomereza no mu Rwanda ku mahigwe ya mezo sharome uko twebwe ni twebwe Burundi bwejo
mejeje mu gisata cyo kwigisha igifaransa n'icyongereza ubundi tugihunga twa tuzi ko dupfuye ariko Imana yarabikoze niga muri universite y'u Burundi nari mu mwaka wa nyuma biraba ngombwa turahunga ko ahatagira amahoro ubundi nta buzima buba buhari uyu munsi ndumva nezerewe cyane kuba nce ndonka na distinction
aba nabo mikambi y'impunzi ya mahama bize imyuga itandukanye
nzigushona ishati nzigushona ipantaro nzigushona ijipo ndazi gushona n'ikanzu
gushona nabyigenga i mahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza ndaronka amafaranga yo kwicara n'abandi nkanywa gafanta
informatique nyine ibintu byo kwandika byo gusavinga kubika amadokima nyene mu mashini
ndazi gukomeza gukoresha Microsoft Excel PowerPoint nico bitwa if
muri patisserie tamazute kumenya guteka sponge cake ama cake ege jumbo choco tkadusambwe tubizi ugiteka
Leta y'u Burundi yashize ku rutonde rw'abarondegwa n'ubutungane barankitse inamwagereza kandi ko ikigo yashinze cigisha abakiri bato igisirikare kugira ngo bazotere igihugu Marguerite barankitse we wabona ko ubumenyi aribwo kigwanisho gikomeye
ikigwanisho nabahaye ni education ikigwanisho n'ubumenyi kandi babimenye kubwo bumenyi nico kigwanisho kinini
mu migambi y'ico kigo harimwo kuja gukorera mu bindi bihugu birimwo impunzi z'abarundi nka Tanzania n'Uganda yamara barankitse ahamagarira n'abandi bafise uburyo gufasha
donc nina ndi mu Rwanda ubundi nawe nafata ati reka nanje ngende Tanzania ubundi nawe ati mubwire barundi bose none mugendeyo mvuga ati turafise imigambi mukabuye imigambi tomoye ko none mba abantu baguma bambe nago rafise imigambi icyo nifuza nuko tuvibutse mutukacibuntu tukareka kuguma tuteza amashi abantu isinzi ngahe Kigali bize bangani mubishaka twogira nishure no ingo dutangura tukiyubakira ishure
aho mu gihugu cha Tanzania hoho leta yafashe ingingo ko izo kwirukana impunzi z'abarundi guhera mu kwezi kuza kw'icumi ubutware kigo mezo sharom ahamagarira abarundi bose iyo bari kwiyamiriza iyo ngingo agasaba ko yohagarikwa
baragwaye mu mutwe na twese duhaguruke amakunga karamuka aretse bajya barundi bagapfa dusemere Tanzania izo bitaye agateka bose bahora baha Tanzania ni pouvoir fasciste nuko ikora ni nka kwa kundi abafashije Hitler bagakora bo nuko apfa nigo rupfu rwa Tanzania kandi sinzi wabareke urumva jewe ndiko ndarondera ingene twobonana na cardinal wa Dar es Salaam au moins tubivuge ni musemerere rero tuzopfa nivyo mugabo dupfanite tupfe twavuze nitwagenda kwinyegeza tugatinya nubundi tuzopfa nabi kabana bimbeba
ico kigo gihimbaje imyaka 25 kimaze kibajeho mu gihe amatongo cari gifise mu Burundi agizwe n'amashuri ibitaro n'ibindi byafashwe n'ubutegetsi mu gihe Burundi buri ko bwitegurira amatora yo mu mwaka uza w'2022 uwo mukenyezi yabaye rurangiranwa ku isi kubera ubushimwe butandukanye amaze kuronka bwo kwitaho imfuvye n'impunzi yifuza ko atazina impunzi zosubira kubaho mu gihugu ciwe Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi abakiri bato barangiza amashuri bakabura akazi ni benshi. Nyamara harabakura amaboko mu mifuka bakihangira imirimo. Urugero n'uyu mwigeme Ervin Ishimwe yashinze uruganda yise Fashion Ikidede rukora ibirato, ibidede n'ibindi mu Burundi. Yari umutumirwa wa mugenzi wacu Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga. Ervin Ishimwe aratangira avuga iby'uru ruganda rwe Fashion Ikidede.
Fashion Ikidede ni uruganda natanguye igihe nari mpejeje amashuri mfise amadiploma abiri narahejeje ntangura kwiga umuyaga nkuba hama mpejeje umuyaga nkuba ndabura akazi nk'uko abandi banyeshuri duheza tukabura ukuntu dukora gusa rero muga ndavuga ati none ku mwaka uheze atacu ndaronka ku mwaka uheze ataho ndaja gutanga unovita kudepoza nka amedosi ama kudepoza impapuro zanjye kugira nsaba akazi ati nta kintu kizima nokora kugira shobore kuza nihakazi kandi nande mu minsi zanze nte akadabandi niho niyumvira ikintu noma nzi gukora kuko kugira ukore ikintu nuko hari ikintu busanzwe ufise muri wewe niyumvira cha kintu ufise muri wewe tukunda kwibagira cyane uka yuko nzi gukora ibikorwa by'intoki cyane ndavuga ati icyo gikorwa nta kuntu no gikora cyaba igikorwa kizima kuko ndibuka kera nkiri umwana niga nko mu wa gatandatu naragisha muhira nkagisha ibitambara byo kumeza bikaza bisa neza ndavuga ati nta kuntu nodisha rero unye ko kera nadisha ndiko ndikinisha ati ubu sinodisha mvuga ati ndiko ndarondera ikintu kizogirira kazoza jewe kigirira kazoza n'abarundi ngo rero nacangira nimbi ya iyo Fashion Ikidede ndayitangura hari muri 2017 muri juin mu kwa gatandatu
umva watanguye ibyo ubisuzugura uvuga ati kujisha ni ibintu nyene by'abandi bantu atari jewe je nize engineer nzokorera ibindi bihambaye ariko uwasanze nyuma yaho yuko ari kintu naco nyene gishobora kwinjiza
ego natanguye ndabisuzugura abo turi kumwe babisuzugura urumva twese ntitwaboneye biko biragenda mugabo mbandanya mvuga ati none hako nicara reka mbandanye bya ndiko ndasuzugura ndazi ko bizohiraho bishika nkuko wabivuze birashikana kure uko uno mwaka i Burundi ndi mu bafaso n'imboneza bahaye agashimwe n'umukuru w'igihugu ndaja no kugira ubwo bukarisha bwenge muri Amerika urumva byose ndabikisha cyagikorwa natangura ndiko ndasuzugura
reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone ndumva bamwe baratangiye guhamagara baragufitiye ibibazo akumbure bashikirize n'ivyumviro hama tubandanye twumve ibindi kubijanye naho Fashion Ikidede igeze tuje ku mirongo twakiri witwa Emmanuel amahoro neza Emmanuel
ndakomeye
duhamagaye uri he
ndi Kigali mu Rwanda ndashimira uwo mutegarugori n'umwari nako kuko urumva ko kuba yarashinze uruganda kiteza imbere urumva ko ni ibintu by'agaciro cyane rwose gusaba urubyiruko muri iyi minsi kuba rufite intoza rurukurangiza amashuri kwihangira imirimo ni byiza kandi noneho n'ibyo yo uwo mwari yakoze rwose tugomba kumufatiraho ikintu za kumufatiraho urugero rwiza rwose nakomerezaho rwose mu mutuze kuraje
yego urakoze cyane hama rero Ervin tugarutse kuri mwebwe wosigura intambwe none zisabwa mu gutangura uruganda societe bigenda gute hasabwa iki muri make
murakoze cyane. Mu gutangura uruganda gikintu cya mbere novuga gisabwa ni ugutangura kuba ufise iyo hangiro, ugatangura kugira icyiyumviro, kuko urumva benshi barakunda kuvuga nk'aho mbaye bakavuga ati gutangura uruganda bisaba ko ufise amafaranga menshi, bisaba ko nk'umutahe. Mugu ukamubaza ati none wo guha umutahe nawe wo bikika gute, urafise icyiyumviro? Tuvuga ati nzokwiyumvira ni namara kuronka uwo mutahe. Nica mvuga gutya ikintu cya mbere gikenewe ni icyiyumviro. Amaze kugisha icyiyumviro ushaka jenka je nkuko byagenze natanguye ndakora bukebuke mugandi ko ndabona ntera nje imbere niho uruganda rwanda naciye ndaruhariri ndaruha njya kurumenyekanisha mu mategeko bakarumenya ko ruhari mu gihugu. Mugabo ushaka uragisa cyiyumviro katugenda mu mategeko si ibintu bifata umwanya munini nk'ahi Burundi nterereye. Umunsi umwe urashobora kurara ubiheje kandi ntibigende cyane, ni amafaranga 40,000 gusa by'amarundi ukaja muri yapi bacha bagenda bagira Uganda rwawe hamwe gutangura gukora.
Benshi usanga banatangura gukora ugasanga ntibabona yuko binakenewe no kwiyandikisha, ugasanga batanguye gukora imigambi yabo ariko batanditswe birakenewe cyane. Ni ryari wiyumvira kuja kwiyandikisha? Hari amafaranga uba waramaze gutangura gukorera canke hari ikintu uba waramaze kurangura kugira ngo wumve yuko koko ndafise societe noja kwandikisha?
Nkajewe nihereye ko icyatumye njya kubwira ati ndafise sosiyete njya kwandikisha ni uko nabonye ndagera ahantu ndavuga ati bya bintu ndimo sindiko ndasina donc ndi mu buzima ati n'ubuzima nafashe ati reka rero ngende kubwira abajeje ubutungane bamenye ko ndahari kandi nanje nterere mu iterambere ry'igihugu. Kuko wumva nayo ko ndavuga ati nshaka ko abandi bajene baronka ubuzi binciye ko ndavuga ati ifoko dutanga n'amataxi kuko benshi baratinya ati ngiye kuyandikisha nzoba ngiye gutanga amataxi. Novuga ati ntibirinda gusaba ko hari urugero ubugeze ko bisaba gusa ko uri kurabona uri kuraja donko ufise ndoto.
Ku murongo wa telefone turafise uwitwa Angelique. Angelique uratwumva?
Ndabumva ukiyumvira natwe akazi karabuze ubushomeri ni bwose umuntu ararangiza kwiga akabura akazi rero rwose ikiyumviro tuba dushaka tuba tugira ngo badushyire mu mashyirahamwe batugurize natwe tubashe kwiteza imbere.
None Angelique ko kenshi na Yavine yanabivuze ati kenshi hari igihe abajene bavuga ati dukeneye umutahe wo gutangura ariko icyumviro atagishize ku rupapuro, hari icyumviro kumbura ubu ufise wifuza ko umuntu yaguterera ko umutahe?
Icyumviro tuba dufite nk'udufaranga dukeya tukagira ngo nabo batwongere nyine tukabura utuvuge.
Ni ukuvuga ko kuri wowe amafaranga niyatangura hama ibyumviro bikaza nyuma?
Yego.
Wifuza nkangahe none?
Bana ni 100,000.
Ibihumbi 100. Wabikoresha iki?
Nanjye nagura mi imashini kubera nize ibintu bijyanye no kudoda.
Erwin, hari icyumviro ufise kuri uyu mugambi wa Angelique afise kumbure wo gutangura kudoda? Aravuga ati njye ndashaka kudoda nkeneye 100,000 gusa yokora iki?
Icyumviro nanjye namubwira nihereye ko kuno natanguye nabitse natanguye ndumwe narondera undi muntu bo tumba kuno cyo cyumviro afise. Bashire hamwe nyimba rurose jana rurose amajana abiri bashire hamwe kuko urumva ngo hari umugani w'ikirundi bavuga ngo ukuboko kumwe ngo ntikwimara ubuki ubisobanura ati uri umwe ntushika ku narondere nk'uwundi bumva kumwe bateranye ubwo buryo imbere yuko baronka umuntu abo baha barashobora gutangura wa muntu aba hataraboneka kuko kenshi niyo umuntu n'ukubwira nk'uguha agusanga ku kwiye.
Turi kumwe na Gaspar. Amahoro neza Gaspar.
Bahamagaye ndi mu Rwanda mu karere k'Ubugesera by'umwihariko umurenge wa Gashora. Ni ukuvanga icya mbere cyo navuga ku bigendanye n'uko nyine akazi ko karabuze byo ni ibintu bigenda bigenda bigaragara nko muri Afurika cyangwa mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere. Ariko noneho nk'umuntu hari igihe usanga niyo afite udufaranga dukeya biba ngombwa ko yagira uburyo dukoresha kugira ngo abashe kuba yakwiteza imbere. Naho ubundi bijyanye n'akazi ko rwose yewana birasa nkaho bitoroshye kugira ngo ube wabasha kukabona rwose muri ibi bihe udafite za diplome na lisansi kandi hari n'ababa babifite none ugasanga nabo barakabuze.
Ahenshi ubuzi baburondera hehe? Baburondera mu masosiyete, baburondera muri leta? Akenshi abajene ubunye bariko baburondera hehe?
Ambo ku mazina navuga ati yenda mfatiye nko ku rubyiruko barwarize urumva no gushakira muri leta cyangwa mu bigo bigiye byigenga noneho aba batarize nabo bisaba kujya mu masosiyete mu matsinda bakaba ari bashakira ubushobozi nyine bitewe nuko basha kujya baka mu mafaranga y'inguzanyo bakiteza imbere bitewe nayo matsinda cyangwa amasosiyete babarimo buri muntu ku rwego rwe uko yishoboye.
Hose hose rero ubuzi burakenye hose haba muri leta cyane
barakenye kabisa kugira ngo umuntu abone akazi uretse no muri Afurika ngira ngo no mu Rwanda biba biri navuga biteye imbere nawe ngira ngo abo ntabwo byoroshye ku umuntu yabona akazi.
Ni gutangura rero kwihingura imigambi yabo
neza rwose no kuvuga ngo ni ukwishakishiriza umuntu akihangira imirimo kugira ngo abashe kwiteza imbere muri rusange.
Nico kwinjiza muri aka kanya kumbure nkaho uherereye ubona cyo fasha cyo bari gigiki
ese
nico fasha nk'uruganda go fasha aho uherereye go bari nk'uruganda rumeze guteguza n'ubuzi bwinshi ku bajene
mbo no kwango nk'akazi yenda babasha nko gutanga mu bari nko gukora ama projet y'ubuhinzi hakazamo kubaka imihanda ibintu nk'ibyo ngibyo none bakajya babasha korohereza urubyiruko mu kubona akazi bitabagoye kuko kaba ari nko muri rusange nyine bajya babona akazi bitabagoye kuko baba ari hafi.
Tugarutse ku mutumire muri studio ku murongo wa telefone Ervine Ishimwe ugitangura uruganda rwawe watubwiye yuko warutanguye nyene benshi batakwizera batakwemera batanabyumva neza nk'abavyeyi babyakiriye gute akenshi abavyeyi muri ibyo bihugu bya Afrika canke aho uherereye kenshi abavyeyi ntibaba bakunze gutahura umujene ko yo kwikorera uruganda rwiwe we bavyakiriye bate ubu babibona gute
uko abavyeyi bande bavyakiriye mu ntango siko ubu basigaye bavyakira mu ntango warumva baguma bambwiye ati none kutarondera akazi nta kazi uraronka urumva ukabwiye ati ndiko ndakora mwuka guma bambwiye bakubwiye ati kutarondera akazi bisobanura nubwo atavuga hari ikintu inyota muri we yari afise kuko urumva abavyeyi nagiriwe ubuntu je ntibampagurukiye kuko urumva nari mwana w'umwigeme ariko arajisha bisa nkaho mengo ntiyataye cyane umuco urumva nk'ibirato kenshi urumva ntibambona kubera ntitubahamwe muga rero ibintu batangiye kubibona ndanababwira bagashobora kunterera ari nkaho nakehereje bakamfasha.
Ni byiza cyane, urakoze cyane. Reka twakire uwundi munywanyi ku murongo. George, uraho neza?
Yego, namuteye intege ahubwo nabandanye akora gutyo ntakarore nko mu Burundi nuko hari abantu bisi bakoze nk'uko igihugu cyoteye imbere tukava muri buno bukene burimo kuko hari baye abantu bisi bakora nk'abo nk'uko ubuzi bwogwira.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Iki rero cyari igice cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Umutumirwa yari Ervine Ishimwe, ni umwigeme w'umurundikazi wishingiye uruganda arwita Fashion Ikidede. Mu byo rukora harimo ibirato, harimo ibidede. Yarishinze rero yararangije amashuri noneho abura akazi. Ibyo ni ibibazo abajene bakunda kuvuga, abakiri bato bakunda kuvuga. We rero yabagira inama n'abandi bose b'abajene tujya tuganira kuri radio bati banza ugire igitekerezo ibindi bizaza. Ntugashyire amafaranga imbere ngo urashaka gukora umushinga kandi nta gitekerezo ufite. Mu gifaransa nibyo bita mettre la charrue avant les bœufs. Wajya guhinga isuka ukayikurura inyuma. Oya. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Naha ngaha rero dushoreje amakuru, tube twumva ko karirimbo radio Ijwi rya Amerika.
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye
gisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose.